Tuzengurure ku gicapu cha 23. Buramatari Fesito yaciye ategura abasoda bamwe kugira ngo bashobore guherekeza Paulo bagende Roma. Rwari rugendo rurerure cyane. Hamwe hamwe muri urwo rugendo bategerezwa kugenda n'ubwato baca mu mazi. Ubwa mbere ikiyaga cyari kimeze neza, ariko mu nyuma hatanguye kuza inkubi y'umuyaga mu kiyaga, maze hatangura kuba imipfunda ikomeye. Bamaze iminsi myinshi imipfunda isimbaguritsa ubwato, bica bituma abantu bose biremurura bafata ibintu byabo babita mu mazi, ariko ntacyo byungu. Abantu baragize ubwoba rwose kuko babona yuko bagiye guhonera mu mazi. Maze Pawulo arabaremesha arababwira ati, ntimutinye kuko Imana yaramaze kunyereka yuko muri twese atanumwe azopfa, kuko nanje ntegerezwa guhagarara imbere y'umuntu ahambaye ariwe Kayisari. Mwese muraza gukira mugabo ubwato bwobwo burasanzara, nuko rero ntimutinye. Abantu rero bari mu bwato baranezerewe kumva iyo nkuru. Bukeye ubwato bwari ko buregereza kugira ngo bushike ku cyambu, ariko butarashika bwaciye bwisekura ku nkombe burasanzara, maze abantu baca batangura koga bajabukira ku mbaho kugeza bashitse musozi. Muribuka mu gicapu cya mbere yuko Yesu yasezeranye yuko azorungika mpwe mu yera akabana natwe, kandi ko atazokwigera adusiga twenyene. Cari gihe kigoye cyane kuri Paulo na bagenzi biwe, ariko barizeye Imana yuko ishobora kubakiza kuko yasezeranye kubana nabo.